Iyi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Turi igenekerezo rya 28 ukwezi kwa kabiri k'umwaka kwa 2017. Mwiriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya.
Ari nka nshuti cyangwa abagenzi bagize nk'akantu bakurundikira ugasanga nk'udufaranga biragoranye ingano turonka mu bwoko yari karanga muntu biometric isawa canke ugasanga urafashe nk'ingendo zitandukanye.
Uyu numwe mu Barundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda ashima amakarata karanga muntu bariko bararonswa muti ayo makarata zomariki inyishu ni handi hato hagataho turi kwa kabiri ntimucikwe n'ikiganiro cy'amanyedini aho uno munsi tugaruka ku kibazo cy'umubano hagati y'abakirisu badasangiye amadini. Ariko imbere y'ivyo vyose ndabemereye mbanze ndababwire muri make ku inama nkuru y'Abepiskopi Katolika muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo yatangaje jo ko ifise amakenga y'uko bwicanye buriko buraba mu ntara zitandukanye muri ico gihugu bushobora kurizamwo amatora y'umukuru w'igihugu mu mpera z'umwaka wa 2017. Patri Donatien Chole, umuvugizi w'inama nkuru y'Abepiskopi Katolika muri Kongo, asigura ko hoba hari amayeri ariko arakoreshwa nabo atashimye kudoma ku rutoki bagamaje kuzodurumbanya umutekano kugira ngo igihugu cinjire mu bihe bitorohereza amatora. Ikindi ashikiriza uyo mupatiri nuko kuvaho Etienne Tshisekedi yarakomeye mu batavuga rumwe na leta asandabiye mu ntango z'ukwezi kwa kabiri ibiganiro vyo gushira mu ngiro leta mfata kibanza izoshikana igihugu mu matora vyace biba nk'ibihagaze bivanye n'impari zo kugwanira ivyicaro vya politike zace zaduka. Ekleziya Katolika igasaba Perezida Joseph Kabila gukora uko ashoboye kose kugira ngo ashire mu ngiro ivyavuye masezerano abatavuga rumwe n'ubutegetsi nabo basabwa ku ruhande rwabo kudashiraho inzitizi izarizo zose kugira ngo igihugu gishike ku mahoro arama. Muri make kandi igipolisi cyo ku mugwa mukuru wa Somalia gitangaza ko umuriro wadutse mu isoko rikuru ryo ku mugwa mukuru Mogadisho kuri wa mbere wahitanye abantu babiri abandi batari bake barakomereka cyane. Abategetsi bavuga ko umuriro wadutse mu gatondo ka kare wogoranye kuzima bivanye n'ukuntu tuzitwe kudandarizamwo twubatse. Igipolisi cyatangaje ko umuriro nk'uyo utari bwigere uboneka muri Somalia gushika ubu ntiharamenyekana icatumye uwo muriro waduka. Abaganga bakora mu bitaro vya leta mu gihugu ca Kenya barahagaritse imirimo kuva mu kwezi kwa 12 basaba leta kubongera imishahara no gushiraho icuka ciza mu kazi nk'uko bavyemeranije mu masezerano bate ku mukono mu mwaka wa 2013. Amakuru dukesha umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Nairobi Real Ombor avuga ko uko guhagarika akazi kumaze kugira ingaruka zitari nke zirimo n'abagwayi bamaze gupfa. Ishamwe gishinze kurwanya indwara ya kanseri muri Kenya rimenyesha ko ririkorira bikoramwo kugira ngo abantu ntibabandanye bapfa. Yamara rigatangaza ko kundwi rironka ivyegeranyo vyemeza ko abantu batatu ariyo bitaba Imana kubera kubura abaganga. Leta ya Kenya yisigura ivuga ko ata buryo bw'amafaranga ifise bwo gutunganiriza abo baganga nk'uko bavyumvikanye. Ibiganiro bigamije kurangiza iryo hagarikwa ry'akazi biriko birabandanya ariko imiryango yamaze gupfa yo ivuga ko ataco bizobungukira. Radio Ijwi rya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Mashuwa kandi kumviganiyo vyacu muce ku rubuga kuri internet yacu ariyo wezitatu akaburungu radio yacu voa.com na ku rubuga rwa Facebook mudutora kuri VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
nongere ngire mwiriwe abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bariko barakoregwa amakarata karanga muntu aranga impunzi kurabo bose bakwije imyaka 16 nkuko nayo ndabiciye ku masonga mu kanya abarundi harabibaza ko izo karata karanga muntu ari urupapuro rw'inzira zo bafasha kuja mu bindi bihugu bigatuma n'abarurondera baza ku bwinshi yamara abajeje impunzi bavuga ko iyo karata itandukanye n'urupapuro rw'inzira nkuko mu byumva muri no nkuru y'umunyamakuru wacu Desire Hatungimana
Wono umwe mu bajejwe igikorwa cyo gutondeka abarundi bahungiye Kigali ariko arahamagara bari baramukiwe kugira bakoregwe za karanga muntu ziranga impunzi icyo gikorwa kiriko kirabera muri quartier ya Kicukiro mu gisagara cya Kigali hafi y'igituro c'imiduga ca Nyanza ahahoze hotel Macadamia igihe twashika isaha imwe mu gatondo impunzi zari zaje ku bwinshi ariko iyo karanga muntu ntibumva kumwe akamaro kayo
twebura bona nk'abarundi bahunze benshi urabona twahunze tuje uko nyine abamwe bahunganye impuzi imwe nta mafisi byangombwa tutubaza hanini ko karata bazoduha izo dufasha kuja kugendera bagenzi bacu bari mu bindi bihugu bahunze turibaza ko zo dufasha hanini kuko nyine twivuza hano abantu bakuze nitwivuza bavuza abantu bashaje cyangwa abantu bato naho twahunze tuguma turi biremwe tuma turi abantu tudushaka natukuru mu burenganzira bumwe bumwe twese turaha turetse ibyo gufungura no kujyama twadukeneye kwivuza twadukeneye kuja kurondera ubundi buzima iyo ngaha byanse tukaja mu Uganda tukaja muri Kenya uretse igihugu cyo Burundi nyene twaje tuhunga
ikaranga muntu izodufasha kubera kuba uri mu nzu idafise ikikuranga si byiza kabisa ikaranga muntu izonadufasha cyane gose kubera rigiye washobora kwifuza ari nk'ancuti cyangwa abagenzi bagize nk'akantu bakurungikira ugasanga nk'udufaranga ugasanga biragoranye ngo turonka mugabo ko yari karanga muntu biometric ni sawa ashaje nko kuri banke ugasanga amafaranga urayarose atakibazo canke ugasanga urafashe nk'ingendo zitandukanye mu bindi bihugu bitandukanye zo zifasha cyane gose
iyo karanga muntu y'impunzi uzirongoye mu gisagara cha Kigali wiri inkuru nziza amenyesha ko ifise akamaro kanini na cyane cyane kubagira amahigwe bakaronka ubuzi
ifise akamaro kanini cyane kuko iyo umaze gukaronka ushobora kuyikoresha mu gihe bagusabye nk'umuntu agiye gusaba akazi agasinya kontra y'akazi canke igafasha babandi bagendesha imiduga kuko iyo giye muri police baragusaba yuko ufise ijya ID biometric kuko hariho code batsa gushira muri yo carte yawe ikindi naco nuko murabona kya gipapuro iyo kinyagiwe usanga rimwe kigitabagurika ariko kaya ka ID biometric kabagakozwe mu buhinga bwa none bituma nubwo ko bakanyagiwe katononekara nibyo novuga nyamukuru ijya ID zofasha cyane kubijanye n'impunzi zahungiye muri gisagara cha Kigali
mu gihe hari abibaza ko iyo karanga muntu ari urupapuro rw'inzira ruzobafasha gushika mu bindi bihugu wiri inkuru nziza amenyesha ko atari vyo namba
by'ukuri mbwira abantu bagomba kuronka kaga karatasi cyangwa ijya ID ko babyita nabakugari yuko rujya sur papuro rwo kugendera ko mu bindi bihugu kuko hari ico bita muri migi France bavuga ngo titre de voyage canke ariyo passeport y'impunzi iyo ni urundi rupapuro rusabirwa muri ASER kandi bafatanije ni kigo cha immigration bajya baraba abinje n'abasohoka biratandukanye cyane gose
izo karata kananga muntu zihabwa abarundi bahungiye Kigali no mu bindi bisagara bigize igihugu cy'u Rwanda bakwije imyaka 16 ico gikorwa kizosozerwa ku munsi wa gatanu w'inondwi turimwo abamaze kuzuza ibisabwa byose bakazoca barindira ko baronswa izo karata karanga muntu abatashikiriwe nabo bakazosubira kwandikwa hagati y'ukwezi kwa gatanu kwa gatandatu nkuko twabishikirijwe n'uwarongoye impunzi mukamenya ko impunzi ziba mu bisagara bitandukanye by'u Rwanda zababa 32,000 Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda. Jende mgisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Hoye muri leta ya Colorado leta z'umwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
No musi saa 10 ntimuze gucikwa n'ikiganiro mugenzi wacu Oriana Itangishaka aza kuremesha kuvyerekeye igitegwa cikawa mu Burundi co bakijabutswa imbibe bidaciye mu mategeko aho Burundi bukahombera amafaranga atagira ukangana azo ari gihe c'isaha 10 mu kiganiro muri sanga. Nguko rero turashitse muri wa mwanya w'ikiganiro cahariwe abanyedini. Mutuno musi tuyagiki mwaradusavye ko tubasuramwo ikiganiro caho twavuganye ku budasa mu kwizera ku mashengero atandukanye buriko buratuma hafatwa indinganizo zimwe zimwe zibuza abakirisu kumariranira imanza harimo no kudahana abageni murantunga. Izo ndinganizo zikaba zimaze kuzana impari hagati y'abakirisu n'indongozi z'amashengero amwamwe yo mu ntara zo mu gihugu. Ivyo rero Diane Ndonse muri studio y'i Bujumbura arabigaruka ko afatiye hanini ku imaze iminsi bivuga wa muri paroisse ya Mayuyu. Tumuhe micro n'abatumire biwe.
Diane nini nahazwe murakoze kuduha micro muri studio y'i Bujumbura. Dutangure twakira abatumire bacu. Pastori Diridiri murongoye ishengero Guérison des âmes turabaramukije kandi dusubiye kubakira hano muri studio.
Ndabaramukije Diane murakoze kongera kuntumira.
Namwebwe Patiri Nsengi yumva muri mu biro bijejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese nkuru ya Bujumbura turabaramukije kandi twongeye gusubira kubakira namwebwe muri studio yacu.
Murakoze cyane amahoro neza.
Uyu munsi tuganira ku bijanye n'umubano w'abanyagihugu bo mu ntara zitandukanye badasangiye amasengero. Duhere kuri kino kibazo cy'umubano kiri hagati y'abakirisu na paruwasi Mayuyu muri komine Mukike intara ya Bujumbura aho abanyagihugu bavuga ko indongozi za paruwasi Mayuyu zitemerera abakirisu babo kuja kumara imanza z'abandi bari mu yandi masengero. Mwebwe nk'abarongoye amasengero ibyo bintu byitunganywa y'imanza mu banyagihugu muravyinjiramo. Duhereye kuri mwebwe gapatiri y'insengi yumva Pierre mubivuga kwiki.
Murakoze cyane. Hari ikintu ca mbere nohera ko Imana iremye umuntu ntiyamuremye ari wenyene. N'Imana nk'uko le pastori yabidusomeye ngaho yaravuze iti si byiza ko umuntu agumari wenyene. Umuntu ava mu bantu babiri, ava mu mugabo n'umugore. Ni ukuvuga ngaho ku isi nta muntu yobaho wenyene. Abo bakristo bacu rero ahantu baba babana n'abantu. Babana n'abantu. Hariyo ibintu rero duhera ko abantu bo mu kibano cyabo barasangira imanza, hagize ugwara barajanana kwa muganga, abana babo ku mashuri biga hamwe, icyo kirukwacu cy'abantu babana hamwe. Ikintu twebwe tudashigikira mugabo nacyo nyene bivana n'urugero abakristo bacu bageze ko. Hari abakristo usanga avuga ngo hose no gusenga. Uwo rero gifise umutima uhuha gutyo taramenya kuvangura ibyo yemera n'ibyo atemera turamukingira. Bamubwiye bati ntuzoje gusengera hanaka, no gukingira uwo muntu kuko ari ku rugero kuko ataramenya kuvangura ibyo arimo n'ibyo atarimo.
Dufata rero cyane urubanza nk'ubugeni nk'uwaho urasengera muri paruwasi Mayuyu yuko bamubwira bati abarongoye iyo paruwasi ngo babafatiye ibihano yuko bagiye guherekeza uwagize ubukwe uwo muri mu isengero rya Pentecote kubera yuko yahora asengera muri paruwasi Mayuyu. Ni kuvuga yuko uwo muntu yagiye, ni kuvuga ko yategereza kuguma muri Katolika. Bimeze gute?
Urakoze cyane. Twebwe eklesia tuyita umuryango, abakatolika n'abana bo mu muryango. Umuntu abatijwe abari muri uwo muryango w'abana. Hariho umwana rero avyuka mu gitondo akavuga ngo singigukeneye kumbera mama, singigukeneye kumbera papa, akagutera akagera akagenda. Wamugarura ntiyumve. Uyo rero agutera akagera akagenda, ivyo agiyemo urakingira abasigaye. Muri eklesia katolika ku isi yose ntibigera babuza ko umuntu aja ku rubanza rw'umuntu. Nta na hamwe babibuza. Mugabo tugiye gushika abantu baba tugafatira kukwemera kwabo urugero bageze ko eklezia darekurira abepiskopi muri diocese yabo gukingira abakristo babo bafatiye kuko abantu babayeho. Iyo eklezia darekurira na patiri mukuru gukingira abakristo mu iparuwasi arimo afatiye kuho bageze. Uno munsi rero ugiye kubona abakristo vyose barabivanga. Urashobora gushyiraho itegeko ribakingira mugabo no ngaho nyene haba himayuyu haba nahandi mu Burundi umukristo aje akabwira patira ati mfise umubanyi azogira ubugeni kandi ntidusanga idini shaka kujayo musasere docteur amuhuruhusha kagenda yo
reka tuhijambo Pasteur Dilidili nawe uko kuntu muri Katolika bavuga yuko kumarira urubanza umuntu yahoze ari muri Katolika yuko babuza abandi kumumarira imanza mu kibano yuko ari gukingira abakirisu niko namwe mubikora niko bimeze niko bitegerejwe
yavuze ati numuryango ningingo umuryango ufata twebwe iyo bibaye nta byinshi turabona gutyo kuko turabigisha yuko iyo umuntu yari mu ishengero yarakijwe neza tumuzi ko ari umukizwa mwiza agenda neza agasubira inyuma akajya mu vyaha akajya gukora ivyaha icyo gihe abakristo nibemeye kujya kwifatanya nabo mu bintu bamwe n'ibyo
ivyo mwisi vyaha ko bari kuva mu isengero musanzwe ryanyu akaja mu ndi isengero cyane
twebwe mu isanzwe mu ishengero ntituraba umuntu itumurabira kuba yari yandikishije uwo twebwe turiko turavuga ngaha n'umuntu yakiriye agakiza yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wiwe uyo rero afite atandukaniye ko n'uwundi yicenga mu rushengero atamwakiriye iyo rero tuzi yuko yamwakiriye agendera agakiza kiwe hayima kabivamwo agasubira mu kuboregwa agasubira gusambana agasubira mu bindi byinshi niwe mu byukuri ajya kurongora abo bahandikiye kurongwa ahandi ne handi uwo muntu agihagaze neza arongora umuntu bizera cyo kimwe iyo rero yasubiye inyuma agasubira muri bya bindi yahozemo kera aba yatakaje agakiza uyo nta umuherekeza
nigihe yashinze urugo rwiwe akarushingana nabo
mutemera imuherekeza ishengero n'igihe mvuze imuherekeza
murabuza abakirisi uko bamarira imanza mu kibano
murabuza ababizi uko umuntu nkamwe n'uyo yamaze kujya muri ivyo ntibabakiri kumwe no kuvuga ngo babazi yuko ntaho bahuriye yarasubiye mu byaha byiwe icyo bakora no kugerageza kumufasha kugira ngo agaruke hari bikogwa dukora byo kurinda abantu ngo ntibabone uko ibya bintu arimo byemewe abandi ntihagira umuntu numwe mu rusengero abona ngo bwa bundi nuwavuye mu rusengero akaja aremewe aguma yemewe hera aba bapasiteri baje hera aba bande baje ku rubanza rwe ibyo korale yaje ntibishoboka ntibikogwa
yego hari uba yagiye gukora ivyaha ariko dufate nk'akarorero hagize nk'umukristo wanyu ava mu isengero akagenda kubakana n'uwo mu isengero rya Ekereziya Katolika nawe mumugira gute nawe bisigwa ko mutamuhereza ko mudasanga isengero
n'abuze ibintu bibiri hari abantu twizera cyo kimwe no kuvuga ngo ibintu byitwa gakiza hari umuntu usanga atari mu ishengero ryacu mugabo yarakijijwe dusha tumusaba tugende ishengero ryawe wa musore n'imbrondere mukobwa wo mu ishengero ry'iwacu genda bakwandikire bagushingire nawe ko wakijijwe natwe nimba ari uwacu agiye dukora gutyo tukamwandikira ikete yuko tumwizeye tumuzi neza yuko rihagenda neza mu rugendo kujya mu ijuru kuko ikinini cyangwa ikintu gihambaye si ugukinga amatati kubarongora kuzojya mu ijuru aho nicyo tuba dushaka kugira urugendo rwaba rugendemo neza mpaka bazorangize neza kuko urazi ibyingo n'ibyo ngaha ku isi mugabo kandi no ku isi babane neza Katolika mu by'ukuri urazi ngene byagenze ngene ibintu byahindutse hari ibyo tudahuriza ko ntiduhuriza ku mubatizo ntiduhuriza ku ingene umuntu yegera Imana bo begera Imana biciye mu masakramento
na Bikira Mariya
twe twigisha yuko Bikira Mariya yakoreshwe n'Imana mugabo ntitwoguma tumuramutsa mwanya wose no mu ijoro no mu ijoro gakeye n'ibikitiyo bidusigura neza padiri ariko twebwe no kuvuga ngo ijambo ry'Imana ryanditse muri Yohana 1:12 rivuga ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana bivuga ngo umuntu wese aje iwacu turagerageza kuraba mbega yarakiriye Kristo kurya jewe pati ivyo ntuze kubimubaza bibaze jewe kurya jewe nakiriye umugore tubana naramwakiriye kumugaragara ishengero ariko yavuga nti ndamwemeye aho ni mu buryo bw'umubiri mugabo mu vyimwemu arivyo biri mu Imana arimo Kristo Kristo ntumukorako mugabo kugira ngo akubere umwami n'umukiza ubwizwa kumwemera mu mutima no mu kanwa ukavuga uti ndamwemeye Kristo kwaba umwami n'umukiza wanje ukatura n'akanwa kawe ayo majambo aranditse ngaha mu gitabo cy'Abaroma
ego none abo batabikora gutyo
abo batabikora gutyo n'icyo ngomba mvuge iyo batabikora gutyo
ni kuvuga no mu kibano
bagaca mu marayo masakramenti turatinya yakivuze karati nimba umwe yakuze afatisha pura gaharura hayima gahamagara Bikira Mariya uwundi atabikora murugo ntubibaze ngo muhinduze oya ndakwemerera ati je ibi nibyo namenyereye ubwo rero ibyo bintu iyo tudabihuriza ko ntiduhana abageni
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara
Ego muretse uko kubana mu rugo nta kuntu umva yuko ivyo bintu bizana ingaruka no mu kibano cabandi dufatiye kuri ako karere ko muri Paroisse Mayuyu nyene canke ngira nahandi bikunze kuba bishika mu gihe ishengero ritarekuye yuko abantu bashobora guherekeza umuntu mu manza arimo kuko hariho n'abavyaye amahasa ama ntibabamarira imanza batetse ibyo byose bigatera ingorane hari nabandi bavuga bati erega amasengero arahakwa kuducanishamo kandi iby'ubwoko navyo nyene bitakiducanishamo ibyo bintu nta kuntu umumva ko bishobora kuzana ingaruka mu kibano
cy'abanyagihugu ya iyo wewe abakristo babwiye uti uyu muntu ntari kagenda neza mu rugendo ntimufatire kwa karorero ngo niyugiye nimugende mu muhanure mubwire yuko yataye umurongo agaruke babikora mu nzira yo kumwereka umuco kugira ngo agaruke kuko yataye urutonde agaruke ku rutonde mugabo mu buryo bwo kumwereka yuko ivyo arimwe ari vyiza nabo babishigikiye oya
Pater Pierre nibisa no kumufatira ibihano yo mutamumara imanza
urakoze cyane twebwe muri Katolika ariyo n'ukundi kuntu tubivangura umuntu yavutse akabatizwa akareregwa muri Katolika hama kayivamo mu nyuma uvuga wa mwana te yakagira umuryango wiwe mama afise ibihere sinkimushaka kambera mama ningakarorero iyo agiye avuga ngo ari nivyo agiye agaya canka suzugura kenshi usanga ariwe yarafise ingorane ko umuntu adafise ingorane muri we nta kintu na kimusanga muri Katolika toronkayo nta na kimwe ntambandanya n'uwundi yavukiye mu rindi dini donc uvuga akivuka yabatijwe muri iryo dini arikuriramo gushikashike mu bigero uwo twebwe ntawo twahuriye ntakagere yigeza dutera nk'uko tumufata uyo nuko dufata waduteye akagere sico kimwe umwana mu bisanzwe kudutera akagere ni nk'umuntu yahora asangira yahora yakira umubiri wa Yesu yahora yarigishijwe
yabandanije kuja kuwakira muri sengero
yahora yarigishijwe yuko kizira kwiba kizira kwica kizira gusambana yaravyigishijwe mu Katolika ukura arabizi ibyo adakora gwaca wumva bukeye mu gitondo ngo nagiye mu yindi dini ngo ubona kiyagakiza ngo sinkinywa inzoga ngo singiboregwa ngo singisambana ngo sinciba ahandi ninde yabimwigisha oya yimwigisha araza mutubarire
umva abagiye asa n'utukana
sengero agenda kubera byamunaniye aracagenda avuga ibyo yishakiye
ariko abayagiye kubikomereza ahandi
ntambandanya rero twebwe rero ahantu dutanira n'amadina mwamwe nuko twe muri eklesia hariho icyo no kwita nko gutahura ubuzima abantu barimo navuze yuko iyo umuntu bamukurikiranye bakaraba urugero rw'ukwemera fise arashobora gusabiga uruhusha ku mwepiskopi akagirana ubugeni n'utari umukatolika
ariko ivyo navyo patiri bavuga ko bifata igihe kirekire barafashe amasare yo kugiramo ubugeni bafise ibintu byinshi bakoze
kugira ubugeni si ivyo bihuta ubugeni bugira babuteguye neza na pasiteri arabizi babyiteguriye ko n'ubuzima bwabo bwose baba bagiye guha intombero kugendamo
ariko murumva yuko biri kose bishika bigatose kaza umubano w'abanyagihugu hagati yabo bivuye mu masengero niko namwe muvyumva
kandi ntitwumva yuko bitosikaza umubano kuko nta gwango twigisha
mukurangiza kino kiganiro kubera ko ibintu bimeze gutyo hari mwebwe muravuga pastori muti muraraba yuko agakiza agahagazemo neza hama abo mukibano ati ntangorane hama patiri nawe akavuga ati twebwe ntibabakwiye kudutera akagere kuko hari ibyo tubigisha kandi babakwiye kubigumako muri Ekereziya Katolika nta kuntu mwebwe mwamukwiye mu masengero mwamukwiye kuja hamwe ngira ngo ibyo bibazo mukabikemurira hejuru abanyagihugu batarinze gushikirwa icyo cyumvire mwebwe mukivuga kwiki
murakoze no karimwe mwatubajije twagendeye ku bibazo mwatubajije ari ikibazo mba nabajije pasiteri mugabo sinari kukimubaza cyane oya nari kumubaza nti umuntu ari muri Katolika aba ari mu munyavya ntagakiza abafise nico nari kuba namubajije numvise ko yagiye abivuga mugaye ikintu nagomba mvuge ni iki kwemera Kristo niwe yagize ubugeni na Ekleziya abagira ubugeni muri Katolika naho binjira nabandi bemera Kristo bose naho binjira
eh kuri ico cyuko mukwiye kuja hamwe naho mukivuze kwiki
nibikunda kwera kwize ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana ni rimwe iraduhuza turi hamwe yego ntangoraneje mbonamo
bo numvuga ko ivyo ari byo byose razi yuko ama dini cyangwa amashenge ari mu isi nibihumbi nibihumbi ntuweze bibaze uko ngo ayo yose yoja hamwe ngo yicarane avuge ngo tuzora tubigenza gutya
kugira ke musa cy'abanyagi
musa oya iyo abantu nakubwiye nabo tuticaranye iyo ibi bintu tuvyumva cyo kimwe ntangorane turahana bagende twe burazi batwita abaporoti ariko zwe twisaba abaporoti n'ahantu byavuye muri kahise ibintu byaranze uko abantu bavyumva cyo kimwe twebe turabakatolike reforme uko no vuga ibi by'abaporoti ajya kazina kikibi mwebwe murabahakanye ariko mu by'ukuri katolike ni ikintu kikwiye kwisi abakristo bakwiye kwisi rero icyo gihe ibintu byagenda kujya byagenze hakabaho reforme byumve kiye giye cyabaye nuko hari byanze uko bumvikana ku bintu byagakize ngene abantu bakakira uyo umuhuza w'Imana nimba twe twemera ko ari Kristo sinzi yuko nawe wemera ko ari we ashobora kuba ari Maria kuko niwe bahamagara cyane nyina w'Imana ndetse banavuga yuko Bikira Maria icyo yose w'umuhungu yatoki mwima uca wumve neza yuko iki gitabo nitugisigura cyo kimwe
ego
aho rero abo dufise abo dufise twigisha gakiza bavuye kwa Pierre
urakoze cyane Pasteur ndamushimiye mu bisanzwe nuko nyene ukarika bivuga si nk'umuco ntanga gatoyi Imana yari gushobora gukiza abantu itarungitse umwana wayo Imana yararungitse Yesu arasamwa mu nda ya Bikira Maria uvuga ni wari hagati y'Imana n'abantu Yesu niwe tunywaniramo Yesu rero niwe yatoye abatumwa 12 arababwira ati giye ntakiri ngaha ngiye kwa data gende mubandanye bikogwa natanguje Yesu niwe yabarungitse twe rero nivyo turiko turabandanya uno munsi
bisigura kandi yuko mutazigera muhuza mu gihe uko kwizera kutigeze guhura nitwe
turiko turiko tubandanya ibyo Yesu yakoze kandi twebwe ni kuva kuri babatumwa 12 yitorera kubandanya mugabo uno munsi hari abantu amuntu avyuka mu gitondo atawamuhaye ubwo bukuru atawamuhaye ubwo butumwa agaca shingishengero twebwe rero nsaho turi
mu majambo makabanyagihugu aribo bakirisu banyu bacafise ico kibazo bivuye kuri uko kwizera amasengero adahuriza ko hano mu Burundi nivyo dutahuye
yego
reka turangize kino kiganiro
ariko ntimufate yuko amashengero ateye ingorane mu banyagihugu kubera ngere yizera nta nari murumva abakristo bacu bagihugwana bakatolika ngo kubera batizera cyo kimwe oya uko wewe iri jambo ryumvise ryigisha urukundo ryigisha amahoro nta muntu numwe Yesu yaravuze ngo mwarumvise mu isezerano ryake ari karavuga yuko wanke umwansi wawe ukunda umukunzi ngo ariko igihe ndabwira ngo mukunda abansi banyu nuvuga rero ngo nta abo aniyo tutagize ubukwe ntitubanka
murakoze pastor reka Pierre ndabona afite icyo agomba kurangiza shikirije
nuko kwizera kwacu ni kutugwanisha gusa turavuga ati bagiye kujya ni kubavyumva twe tuvyumva gutya
yego
nagomba ndangize hariho ari ikintu mwavuze tuve muri ibyo byo kwemera byo hejuru kuko ibyo murumva hamwe bose afite ibyo bemera tuje mu buzima bwa misi yose abantu babana hamwe baba hamwe nkuko mabivuze twe turavuga duti hariho byiza biri mu ba protestant hariho byiza biri no mu ba misirima ibyo byiza biri muri bo nibyo dushira hamwe kandi ibyo bitwongira ubumwe nico yituma ubona tutajyana hagati yacu
ego me murakoze reka mukurangiza kino kiganiro twibutse abariko baratwumviriza ko bariko bumviriza ijwi rya America aho twariko tuvuga kubijanye n'umubano mu bantu badasangiye ukwizera bari mu masengero atandukanye dushimire Pastor Diridiri arongo isengero rya Horizon des Ames turabakengurukiye kwa mwase kwitaba ubutumire
murakoze nanyi ndabashimiye
ego turashimiye kandi na Patiri Pierre Sengiyumva ari mu biro bijejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diyoseze nkuru ya Bujumbura namwe bwe tabakengurukiye kumaso
kutwita murakoze cyane imani bahezagire
nuko arakoze Diane Ndonse ariko aremesheza ico kiganiro muri studio y'Ubujumbura mukaba mufise ibibazo bitandukanye mushaka ko tubashikira ko ntimuzokwitinye kubitumenyesha no ngaha dusozere kiganiro cacu yakoze Innocent Kimenya yashize hamwe amajwi eka yakoze na ingenieur yashikanye ngaho iwanyu Diane nahazwe mwari kumwe tuzosubira ejo nkaho twatanguriye nimutangwe n'ikiganiro muri sanga gice saha 10 gice saha 12 naho namakuru avugwa mu Burundi gice saha 1 n'igice na makuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika mururanirwe mu vyanyu no mubanyu.